Obuni hirare don Ndiyo muravu Mpumde boy Enyonyozi yo mukasheshe ne yakaguru njibe itse kukira Benji bakatunga bakazi konka kandi nyowe mbwine maraika Okeja nkenjura okufuna nakurembeka Tori ndiga mutima nobori kuranda kukunda ntyo Ni kukunda mwana we de kwange byensi bibaho nibigambwa Ebya ruhanga byona bye byagumaho iwo tachine meno mukanwa Niwe nabire nininda Murungi we nikunda Urugabu na kutunga baby O wanje vyaterera Niwe nabire nininda Murungi we nikunda Urugabu na kutunga baby O wanje vyaterera Humura, humura, tuhangwire Humura, tambura, ninye mkwine Nkaronda na mara Umutima na kuha Rukundo no rugudo no manya Nde moto kiwe no fuga Hati gambe vyo tari kwenda Bie shumbe tindi kurevya No bori se ya chenda Dia kuma hoti nge shumba Dia barukundo njiriwe Omwe siganiwe mashubu Ainunu Niwe na vire nininda Murunjiwe nikunda Kurukabu na kutunga baby O wanje vya terira Niwe na vire nininda Murunjiwe nikunda Kurukabu na kutunga baby O wanje vya terira
Aniko Pioneer Production Kasper Avenue Let's meet magic
My sweet love Nye hire yukunde Wakubila Kukunziro burenje Burichire shara yanje Ngonkundo tyo niwe Ichiriza mkutwaro wanje Evi chuninye vya rarire Omuribona Niwe namba moja Kanku fujira hakaria Akamoto kakarija yeah. Oburunji wawe Nibuhenda mateka ya ya Kuhikomu mutima kwawe Nketenga madara ya ya Narukundo itu Ninyena njihuja karanja karunjiwe Waiti ninga papo ni orachwe muko na korakunde Niwe na vire nininda Murunjiwe nikunda Kurukabu na kutunga baby O wanje vya terira Niwe na vire nininda Murunjiwe nikunda Kurukabu na kutunga baby O wanje vya terira